ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kwena Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mukomvira kuri FM 104.3 na mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta zunze ubumwe za Amerika izakomeza kuba bimwe mu bihugu bishakisha bakoze genocide mu Rwanda.
Twafashije mu gushyiraho n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Amerika ntabwo izahagarika gukorana n'u Rwanda mu gufata abakoze genocide gushyikirizwa ubutabera.
Mary Catherine Fee, umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ushinzwe ibibazo by'Afurika. Muri kaminuza biyaga bigari iri mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'u Burundi, hari amashami yahagaritswe kubera kubura abanyeshuri.
Nk'ama jeune civile hari igihe umuntu atinya kuja kuyigamo kubera iki? Arabati sinshoboye. Ibiharuro byo bari byinshi, ibyo twita imboroko zo bari nyinshi, ugacusanga uri kuri yumvira nawe uko wiyizi ukabona tiki ntacho nojamwo ku mpamvu habyo shoboye.
Mediatrice Ishimwe Wiga mu ishami ryo gutunganya ubukungu, aya ni amakuru iwanyu mu ntara, mbahaye ikaze. Duhere ku makuru avugwa rya ntino ku isi mwateguriwe kandi mbyizwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse wiriweho?
Wiriwe neza Venice. Turahera mu karere k'ibiyaga binini. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu warigamvye igitero cagabwe mu mihana yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cahitanye abantu 200 nk'uko byemejwe n'inzego z'ubutegetsi. Ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ahitwa Musandaba hanze igisagara cya Beni ni kimwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi birushiriza guhitana abasivile. Ubutegetsi bwagiriza umuhari w'iterabwoba ADF kuba ari wo wabikoze. Colonel Charles Omeonga, umurongozi mu nteko za leta ya Congo muri teritwari ya Beni, yavuze ko kwa gatanu baharuye abahitanywe nabo baroberi bagera kuri 200. Uharanira uburenganzira bwa muntu Kasereka Kasayirio wemeza ko ibitaro biri hafi byakiriye ibiziga 222. Umuvugizi w'igisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru ahubwo bwicanyi bwabereye, Anthony Mwarushai, yatangaje ko abakoze ubwo bwicanyi bakoresheje imihoro kugira birinde abasirikare ntibavyumve ngo baze bahangane nabo. Mundwiheze abasirikare bishiramwe impuzamakungu ONU bari kugarukana amahoro n'umutekano muri Congo barateye ivyatsi ubundi bwicanyi bwakozwe na ADF nyene mu ntara ya Ituri. Bavuze ko abantu 30 baguye muri ubwo bwicanyi. Amakuru mu gisata c'impunzi n'abimukira. Abimukira babiri barapfuye, abandi hafi 200 baraburirwa irengero inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye mw'ibahari Mediterane hagati ya Tunisia n'Ubutaliyano. Ishyirahamwe ry'Abadagi ritabara ryavuze ko ryashoboye gutabara abandi 222 rica ribatwara mu izinga rya Lampedusa. Ubwo bwato bwazamye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uw'Imana. Mu barokotse harimo abagabo n'abagore bamuka muri Kamerune, Cote d'Ivoire na Mali nk'uko byavuzwe na Ingo Wealth, kapiteni w'ubwo bwato butabara. Muri rusangi abimukira hafi 40 nibo bari muri bwo igihe bwanduruka buva mu gisagara cya Sfax muri Tunisia. Itororokanzo ry'amakuru y'Ubutaliyano ANSA ryavuze ko abagore 9 bari mu barokotse. Mu misi mike iheze abimukira baharurwa mu 1000 nibo bashitse mu izinga rya Lampedusa y'Ubutaliyano riri mu birometero hafi 150 va ku nkengera za Tunisia. Ubushikiranganji bw'Ubutaliyano bw'intwaro mu gihugu hagati buvuga ko abimukira 14 bashitse mu Butaliyano kuva mu ntango z'uyu mwaka.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Kumugabane wa Buraya, Papa Francisco yarasabye abemera gusengera abanyagihugu ba Ukraine n'Uburusiya mu butumwa yatanze ejo ku munsi w'Imana hahimbazwa Pasika. Papa yarashimiye kandi ibihugu byafashije impunzi acamagarira ibiganiro hagati ya Israeli na banye Palestina. asaba imana gufasha abanyagihugu ba Ukraine mu nzira yo kurondera amahoro, asaba kandi umuco wa pasika kumurikira abarusiya. Yarateye akama makungu gukora kugira intambara iriko irabera muri Ukraine irangire, ndetse intambara zose n'amaraso ariko araseseka ku isi uhereye muri Siriya bihagarare. Mu makungu kandi intumwa za Arabia Saudite zaragiye muri Yemen ejo ku munsi w'Imana mu biganiro bishobora kuzoshika ku masezerano y'amahoro n'abaruberi b'abahuti bashigikiwe na Iran. Abo baruberi nibo bagenzura umugwa mukuru wa Yemen sana. Abadiplomate bavuze ko Arabia Saudite iriko irarondera inzira yo kurangiza intambara muri ako karere. Izi ntumwa zishitse haheze ukwezi Ubushinwa bufashije mu guhuza Arabia Saudite na Iran. Ibi byateye icyizere ko ari intambwe izoshikana ku kurangiza burundu iyo ntambara imaze guhitana ibihumbi amajana by'abantu. Nayo mu Bufaransa, umushikiranganji wa mbere w'intwaro mu gihugu hagati yavuze ko abantu barenga 10 bahambwe n'ibibomoke by'igorofa yasenyutse inyuma yahiturikijwe n'imbeya z'umuriro zadutse muri yo mu gisagara cya Marseille. Ntibiramenyekana ko hari uwishwe n'iryo sanganya canke icyariteye. Iyo nyubako y'amagorofa 5 yasenyutse inyuma ya saa sita z'ijoro ku munsi w'Imana. Umukuru w'igisagara cya Marseille, Benoît Payan, yavuze ko abantu 6 batwawe mu bitaro kuvugwa.
Urakoze Aloys Bigirimana, namukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Leta zunze ubumwe za Amerika izakomeza kuba kimwe mu bihugu bishakisha bakoze jenoside mu Rwanda. Ibi byatangajwe n'umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika ushinzwe ibibazo by'Afurika, Mary Catherine Fee, yabivugiye mu muhango kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe Abatutsi, umuhango wabereye i Washington DC. Tim Harris Ishimwe.
Uyu muhango wo kwibuka wabereye mu cyumba kinini cy'inzu ikoreramo abanyamakuru hano i Washington, National Press Club. Ni umuhango witabiriwe n'abantu bari hagati y'150 na 200. Muri bo harimo ambasaderi w'u Rwanda Madame Mathilde Mukantabana na Morifi, umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ibibazo bya Afurika, n'abandi bategetsi bahagarariye ibihugu byabo. Ambasaderi Mukantabana yashimiye abitabiriye uyu muhango ukwifatanya n'abanyarwanda muri ibi bihe, yumvikanisha ko icyo ari cyo gihe cyo kubona inshuti nyayo.
Ubufatanye bwanyu n'abanyarwanda muri ibi bihe twibuka ibyaranze amateka yacu ni iby'agaciro gakomeye. Mu bihe nk'ibi niho ubukeneye inshuti kandi mwaje. Ndabashimiye ku bw'ubucuti n'ubufatanye.
Ambasaderi Mukantabana yashimiye kandi ku buryo bwihariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umufatanyabikorwa wacu wo kwiringirwa, wadufashije kongera kwiyubaka no kugera ku majyambere. Twizeye kandi ko tuzakomeza kugirana umubano mwiza no gushimangira ubucuti.
Morifi, umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika, nawe yagize ati:
Amerika yabaye kandi izakomeza kuba kimwe mu bihugu bikomeye cyane mu gushakisha abakoze jenoside. Twafashije mu gushyiraho n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Amerika ntabwo izahagarika gukorana n'u Rwanda mu gufata abakoze jenoside gushyikirizwa ubutabera.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken nawe yageneye ubutumwa u Rwanda muri ibi bihe byo kwibuka. Abinyujije kuri Twitter, yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifatanyije n'u Rwanda mu kwibuka kunchudo ya 29 jenoside yakorewe abatutsi. Yongeye hati turunamira kandi nabo bandi bishwe bazira kurwanya ubutegetsi bwakoraga jenoside. Mureke twiyemeze gukumira ko ishyano rya jenoside ryazongera kuba. Ibiro by'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU mu butumwa bwe ambasaderi Linda Thomas Greenfield yagize ati mu myaka 29 ishize amahano atavugwa yarabaye. Mu minsi ijana y'amahano yabaye mu Rwanda, 1,000 by'abatutsi barishwe muri jenoside yatijwe umurindi n'imvugo zihembera urwango zibasiraga ababanyamuke. Abahutu n'abatwa bagerageje kurwanya ibi byaha nabo barishwe. Ambasaderi Greenfield yatangaje ko igihugu cye kifatanyije n'abanyarwanda mu minsi ijana yo kwibuka no kunamira inzirakarengane zahasize ubuzima. Agira ati dushimiye kandi ubutwari bw'abahagurutse basaba ihagarikwa ry'ubwicanyi, iterabwoba n'urwango. Ambasaderi Linda Thomas Greenfield yavuze ko mu mwuga we muri serivisi y'ububanyi n'amahanga harimo no kuba yarakoreye mu Rwanda mu mwaka w'1994 mu ntangiriro za jenoside, ubwo yakoraga nk'umuhuzabikorwa ushinzwe ibibazo by'impunzi mu karere. Ati nyuma y'imyaka 40 biratangaje gutekereza ku mpinduka nini abaturage b'u Rwanda bamaze kugeraho. Madame Linda Thomas Greenfield mu butumwa bwe yongeyeho ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itewe ishema no kwifatanya na Leta y'u Rwanda n'abanyarwanda mu muhate wo gutsinda uyu murage mubi na kimwe mu bihe by'icuraburindi byabaye mu mateka y'inyokomuntu. Ati turashimira u Rwanda kuba rwarahisemo gushakira ubutabera abagezweho ingaruka ibyatanze umusanzu rusange wo gukira ibikomere no guhuriza hamwe abanyagihugu. Uretse amagambo yavuzwe n'abategetsi bari bitabiriye uyu muhango, hari kandi abatanze ubuhamya barimo Konsole Nishimwe utuye mu mujyi wa New York.
Kumva ntabwo ari ibihe byoroshye ku muntu wahuye n'aya mateka, kuko wongera gusubira inyuma ugatekereza inzira waciyemo n'abawe wabuze n'ibyakubayeho. Ntabwo ari ibihe bitworohera ibintu ubana nabyo ubuzima bwawe bwose. Nubwo ari imyaka 29 ariko ntabwo biba byoroshye igihe cyose umuntu ageze mu bihe byo kwibuka.
Ubuhamya burambuye bwa Konsole Nishimwe yabukubiye mu gitabo yise Tested to the Limit.
Urakoze Tim Harris Ishimwe. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika. Imibare y'ubushakashatsi bushya bwakozwe ku ndwara y'umubyibuho ukabije irerekana ko niba nta gikozwe vuba, kimwe cya kabiri cy'abaturage batuye isi bazaba bugarijwe n'iyi ndwara bitarenze umwaka 2035. Abakoze ubushakashatsi baravuga ko uduce twose twisi twugarijwe. Themistocle Mutijima.
Raporo y'uyu mwaka wa 2023 y'ibyavuye mu bushakashatsi bwakozwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku ndwara y'umubyibuho ukabije bwitwa World Obesity Atlas WOA mu mpine, igaragaza ko miliyari zirenga enye z'abantu mu isi bazaba barwaye umubyibuho ukabije mu 2023. Bazaba bavuye kuri miliyari 2.6 bariho muri 2020. Imibare y'ubu bushakashatsi isanzwe igenderwaho n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS ku byerekeranye n'iki kibazo. Iyi mibare y'ubushakashatsi bwakorewe ku bihugu 180 igatangazwa ku itariki ya 4 y'ukwezi gushize kwa gatatu, umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya umubyibuho ukabije, iragaragaza ubwiyongere bwa 30% mu gihe cy'imyaka 15. Ubwiyongere bukabije bw'iyi ndwara kandi buragenda bugana ku kuba icyorezo mu bice byose by'isi. Ibihugu byo mu karere k'inyanja ya Pasifika nibyo bigaragara muri iri gereranya ko bizagira ubwiyongere bwinshi kuruta ahandi muri iki gihe cyo kuva mu 2020 kugeza mu 2035. Nka Repubulika z'ibirwa bya Kiribati na Tonga bizagira ubwiyongere bwa 60%. Ni mu gihe muri Polinezia y'Abafaransa ho abarwaye umubyibuho ukabije baziyongera ku kigero cya 65%, naho muri Mikoronezia biyongere ku gipimo cya 64%. Ku mugabane wa Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika niza ku isonga n'ubwiyongere bwa 58%, igakurikirwa na Canada na 49%. Akarere k'Amajyaruguru ya Afurika niko gafite imibare iri hejuru ku mugabane wa Afurika n'ubwiyongere bwa 49% mu bihugu bya Algeria, Misiri na Libya. Ibyo bigakurikirwa na Tunisia ndetse na Maroc bizagira ubwiyongere bwa 46% buri kimwe. Umubare nk'uwo kandi ni na Afurika y'Epfo ifite. Ikigereranyo cy'umuryango mpuzamahanga wita ku mubyibuho ukabije cy'umwaka wa 2023 giteye impungenge ku isi yose, ku buryo nta gihugu na kimwe kiri ku rwego rwo kugera ku ntego yo kurwanya uwo mubyibuho OMS yari yihaye mu myaka 15 yo kuva mu 2010 kugeza mu 2025. Rumwe mu ngero z'uburemere iki kibazo gifite n'ubwiyongere bw'umubyibuho ukabije mu bana ingimbi n'abangavu. Abanditsi raporo bagaragaza ko abari mu kigero cy'imyaka kuva kuri 5 kugera kuri 19 bugarijwe cyane n'umubyibuho ukabije hose ku isi. Mu mpamvu zirimo gutera ubwiyongere bw'umubyibuho ukabije harimo uburyo bw'imirire bugenda bwibanda cyane ku biribwa bikorerwa mu nganda. Harimo kandi ubwiyongere bwa kirogoya zibangamira imikorere n'imikoranire y'imvubura n'ingingo zigize umubiri w'umuntu ubu zigaragara mu bigize ubuzima bwose bwa muntu. Nyuma hakaza n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Nk'uko inyigo y'umuryango mpuzamahanga ku mubyibuho ibigaragaza, ibyo byose birabangamira urugamba rwa za leta z'ibihugu rwo kurwanya iyi ndwara. Raporo ikaburira ko nubwo gukumira no kuvura indwara y'umubyibuho ukabije bisaba ishoramari riremereye, ikiguzi cyo kunanirwa kubikora cyo kizaremera kurenzaho. Ubushakashatsi bw'uwo muryango bugereranya ko ingaruka z'iki cyorezo ku bukungu bw'isi zizagera ku kiguzi cya miliyari 400 z'amadolari ya Amerika uhereye ubu kugeza mu 2035 niba nta gikozwe mu guhagarika ubu bwiyongere.
Urakoze Themistocle Mutijima, mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri kaminuza y'ibiyaga bigari iri mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'u Burundi hari amashami yahagaritswe kubera kubura abanyeshuri. Ayo mashami arimo iry'iterambere, amategeko n'ikoranabuhanga mu by'itumanaho. Iyi kaminuza imaze imyaka 6 gusa ishinzwe. Inkuru ijwi ry'Amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Thierry Venda yishimiye.
Ibyo bisata n'ibijanye no gutunganya ubutunzi ibitera bifudika suko hasabwa amahera y'ishure menshi kurusha muri ibyo bihurumbirwa. Uhagarariye ico kigo Richard Niyonkuru yibaza ko bareka kubyiga kuko batinya kuyoberwa. Guhurumbira ibyo bisata byigisha ibyo gutunganya ubutunzi nabyo yoba biterwa n'agakuku. Ishimwe Mediatrice ari mu gisata cyo gutunganya ubutunzi wasigura ko hari bisata bitinywa kuko bigumye
nk'amajeni civile. Hari gihe umuntu atinya kuja kuyigamo kuberiki arabati sinshoboye ibiharuro byo bari byinshi ibyo twita imboroko zo bari nyinshi gacusanga uri kuri yumvira nawe uko wiyizi ukabona tiki ntaco nojamwo ku mpamvu ntabyo shoboye.
Uwo mwigeme yashimye ico gisata kuko azosaba akazi ahantu henshi kandi hatandukanye. Ico gisata kiramwigisha kwitunganyiriza ubutunzi.
Ku bitaro ndashobora kuja gukorayo kuko barakenera ubuje ry'amahera, hanyuma ku mashure hose ndashobora gukorayo. Mugabo kandi sinkibagiye ko iyo turiko tuyiga batwigisha no kuraba iby'iwacu, ubwacu twebwe ubwacu baratwigisha no kwiteza imbere. No kuvuga iyo rero uri kwiteza imbere udashobora kumenya ukuntu uraba ibyo kurakora byose usanga bigiye nabi, ariko mu gihe uri kurakora iby'iwawe ukamenya n'ukuntu biraba neza nibaza ko atakibazo na kimwe bigutera.
Imana ishimwe Estera nawe yiga mu gisata nk'ico ati nashimye kubandanya ibyo natanguye kwiga nkiri mu mashure yisumbuye kuko narabikunze.
Jewe umuntu yamakewe nabonye no kuguma ndabikurikirana kuko narabikunze, mbonanye nariho no kuma mbandanyiriza kuguma ndavyiga ndabibamwo ndabikunda uko nyene casanga no kuguma nkurikirana ico gisata.
Nayo igituma hari bisata bidahurumbirwa nuko hari imyaka abanyeshuri baba bake mu mwaka wa mbere. Iyo badakwiga itegere gisabwa ca 30 iryo shure ntiriba rigitangura. Abiyandikishije baca bajanwa mu kindi gisata nubwo baba batacifuza. Bisigurwa Nayishimwe Mediatrice.
Nk'akarorero hari ukuntu umuntu ashobora kuza kwiyandikisha kuko aba yagishe n'ico gisata, ariko amaze kwiyandikisha ugacusanga uko iminsi igenda irahera abandi baronse. Kandi noneho urahaje uko hameze twigishwa n'abavuye i Bujumbura, rero iyo bamaze kuba bake baca baraba ukuntu babashyira mu bindi bisata mugabo atari kumvozi bavuye.
Patiri yagamuka mama Mary yiga mu gisata cyo gutunganya imigambi y'iterambere ryahubaye nawe ati abo banyeshuri bibaza kwiga iby'inshuti canke umugenzi yize agate imbere nawe bizotuma aba nkabo.
Zo tubona kumbure ni hahandi usanga umuntu akurikira abandi bari imbere yiwe bakuru biwe cyangwa abandi bantu b'inshuti cyangwa babagenzi bacize, ahandi naho ugasanga umuntu nafise n'intumbero yaje kwiga bamurangize kwiga cyangwa nyine yafashe umugambi wo kwiga mugo nafise intumbero ngo avuge ati nzoshika kuri iki n'iki n'iki akava kwinjira habonye abandi bari. Cya gatatu gituma abantu binca muri izo bisata kumbure bimwe by'ukurota umuntu agira ati noje muri kirya gisata nzo umuntu ahambaye nzokwicara mu biro tunganya iby'amahera iby'ubutunzi bashafa yo kwinjira muri izo bisata.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ko ibyo bisata bijanye no gutunganya uburyo bw'amafaranga ko bitoba bikundwa kuko ababyiga boba bashaka kuzorondera akazi aho bakorakora amafaranga gutyo bakayikora ko. Ishimwe Mediatrice na Manishimwe Estera bishuye bati:
sinashimye igisata kugira nkore ku mafaranga, ahubwo nashimye igisata kubera ko nshobora gukora ahariho hose ataho nimiriwe.
Oya oya, suko ntuwoge haruruko kuko amafaranga naye igihugu amafaranga ntushobora kuyiba ngo reko nizihe ngo reka nzoshe nje gukora mu mafaranga ngo nzoshe ntunga. Oya, ahubwo umukontabure niwe abakwiye gukontrola ibintu neza ku murongo, umwanya wo kuyiba yotunganya neza ibintu ku murongo.
Patrick yagamuka mama mère ati: ico kumenya nuko amahigwe y'umuntu ataba yuwundi.
Amahigwe y'umuntu ntaba yuwundi kiretse gusa mu gihe umuntu wenyene niyo yosanga yagiye mu gisata agira akabona ko ashitse akagira umwete mu ishuri akagira umwete nigihe asohoye iryo shure gukoresha kwa bumenyi yaronse birashobora kumufasha ayizo ndoto yagize akazozishikako. Izo rero bisobanugira ni gukora bisaba kwikuramo kurera amaboko, bisaba gukoresha bwa bumenyi uba wararonse.
Kubwo umupatiri ariko ariga mu gisata cyo gutegura imigambi y'iterambere ahubaye ati: hari ibisata ugwaruka ngo kwitayeho na cyane cyane mu Burundi aho tukiri mu nzira y'iterambere. Reka tubwire ibyo yashimye muri ico gisata.
Icambere nuko mbona ko ari gisata izo umuntu yiga yibumenye mu ntaronkayo buramwugurura bukamuhizi yumviro zingene yoja kubaho ahabaye ningene yo kwiteza imbere. Icakabiri naco ico gisata kiraheza igaha umuntu n'iziyumviro ingene yogenda agateza imbere abandi ahabaye akabahizi yumviro akabugurura ubwenge akabafasha akabunganira kugira ngo imigambi y'iterambere biyumviriye bariko barakora ubwabo canke bari hamwe na hamwe mu mashirahamwe koko ishobore kuja imbere kandi ishobore kubashikana ku kintu. Ica gatatu rero nico kitwinjizanye zina muri uyu mugambi wa leta w'uko abenegihugu biteza imbere mu makoperative mu mashirahamwe.
Patiri yagamuka mama me hati ico gisata nicari gikwiye kubura abacigamwo kuko nikirumara mu gihugu.
Kubwizo rero nicari gikwiye ahubwo kubura abanyeshuri bacinjiramwo, ahubwo nicari gikwiye kubura nk'abanyeshuri benshi kugira ngo turonke abantu benshi b'incabwenge b'imboneza mu iterambere mu migambi kugira ngo aho tubaye batwunganire badufashe mu iterambere tushire ku iterambere turonke ubuzima tubahingene twibeshaho hanyuma dushobore no gutanga ngana kazi kumbure aho tubaye muri bene wacu. Navugana cyane cyane tubona ubu uye abarondezi bakazi cyane mbere n'abakazi kaheze nshobora kurondera gushasha abantu twita abashomeri batera bagwirirana.
Inakari Leo Deta yahejeje muri ico gisata ati: mu Burundi ico gisata nikirumara mu gihe hari gwirirana ry'abantu bari bakwiye kugihurumbira kuko kizotuma abacize batora umuti w'ingorane zitegwa n'ubwinshi bw'abantu.
Ico gisata kijanye n'iterambere ry'abanyagihugu ni gisata kiza cyane kuko tutabyirengagije umuntu adukenera iterambere kuva vuta kugeza yitabye Imana. Nuko nk'igihugu cy'u Burundi uno munsi turi kuturonka abantu benshi baba muri kino gihugu, byari bikwiye rero yuko aba bana bahejeje ubunyene baca biga kino gisata kugira bashobore gutunganya neza iterambere dufatiye no ku bantu dufise muri kino gihugu benshi.
Patrick yagamukama agarutse ku gisata cigisha iby'imibano kiza carazimanganye muri ico kigo ca kaminuza asaba ko nico gisata cohurumbirwa nk'ibindi. Kubwiwe nta terambere rishoboka mu gihe mu kibano haba hari ibibazo mu gihugu kivuye mu ntambara nk'u Burundi n'andi matati. Abahejeje ico gisata barakenewe kuko iterambere ntirishoboka mu gihe imitima y'abantu yama mu ruhagarara. Inakari Leo Deta aremeza ko hari ugwaruka ruja kwiga ibyo bisata kugira bazokore mu mahera hanyuma bibe nk'uko bimaze iminsi biba hamwe hamwe.
Rero bipfuza kuja kujera amahera yo mu mabanke yo mu mavuriro y'abagwiza tunga kugira bikunde batunge hakiri kare. Oro itunga ryiza bari kurirondera babanje guca hasi. Nico gitumubona uno munsi amabanki menshi usanga yibwe, ama opit ugasanga yibwe kubera abo bana nta karangamutima muri bo bafise, bafise karangamutima ko kugomba gutunga ihuti ihuti.
Uwo mukenyezi arababazwa no kubona ugwaruka ruhurumbira ibisata byo gutunganya ubutunzi rutarondeye.
Biramba badukumva uja kwiga kugera amahera aho bakwize kugera abantu kuge dushobora gutunganya neza iyisi Imana yaduhaye. Iyi si tuyitunganye neza ku buryo nk'uko umukuru w'igihugu avuga umuntu wa wose urongi chushira ichufungu umufuko wose uronka amafaranga aya mafaranga turondera iki kintu turondera cyo gushira ku munwa ni ngaha muri nosi dutegereza gutunganya tukayikora hanyuma duhejeje kuyikora abajera ivyo twagize akaboneka
nta karuta imana Sylvie yigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba ari no mubashinze kaminuza imwe yigenga mu gisagara ca Bujumbura arabona ko kubera hari bisata bitakigira ababyigamwo bizotera ingorane igihugu muri kazoza
urakoze Thierry Vendayi shimiye tugeze ku makuru ya sporo mu Burundi ikipe y'u Nani ya tangiye neza irushanwa ry'umwaka rya basketball litsinda lezipo n'amanota 79.61 ni rushanwa rizakinwa mu byiciro bitatu kugira ngo hamenyekane ikipe izahagararira u Burundi mu mikino ya basketball l'Africa League. Desire Hatungimana.
Igano ry'u Burundi muri basketball ry'uno mwaka w'ibihumbi 2023 ryatanguye kuri no wa gatandatu ritanguzwa n'ibirori vyari byitabiriwe n'imigwi igize iryo higanwa byatewe iteka na bamwe mu barongoye amashyirahamwe y'inkino nka Alexandre Muyenga arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Abavuzi b'ingoma ntibari batanzwe muri ivyo birori vyo kugurura ihiganwa. Urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi kuri uwo munsi wa mbere w'ihiganwa rya Viva Basketball League rwahuje Urunani na Lezipo. Umugwi wa Lezipo warangije agace ka gatatu k'urukino usumvye Urunani nota rimwe, ariko abakinyi b'Urunani baza kwivyukiranya. Mu gace ka kane Urunani rwinjiye amanota 22 kuri 3 ya Lezipo. Uwo mugwi wayoboye urukino gushika mu gace ka gatatu utakaza urukino abakunzi basa n'abizeye. Zigama Sabo Fabrice amenyereza Lezipo amenyesha ko Urunani rwabasumbije ubunararibonye.
Twatanguye neza mugaba hanini icatwishe abakinyi bashasha na experience vraiment yerekanye yuko bayiturusha ico tumona twari imbere yabo. Ama bashobora mu taskol baradutsinko batujije determination.
Elvis Hakizimana batazira gafisi icegera c'umumenyereza w'Urunani nawe amenyesha ko bagize ibibazo bikomeye mu ntango, ariko ku mukenyuro bakoresheje mu nyuma babafashije gutahukana ngo rukino.
No rukino utari koroshe uravye ngene bazutanguye twari twese kandi byo twateguye mwashye twatanguriye ko twagerageje kugira ngo tugire ino take ikore ko bakadre biwashu nko kumurabibona ndawa nsafite mama ikore ko l'équipe adverse yaraje yitegure cyane abo bantu yagerageje kuba bloka kugira ngo nose mfile mu nyuma twagize in defense iri solide iri centre cyane kuri ujya mu kinyo wabo manda ikora shuta cyane nabanye turagerageza kugira ngo dusehe ama vice en défense amacuri kuri kipe n'imipira cyo ku conversation wa manota.
Abakunzi b'Urunani bari benshi ku kibuga nkuko vyama iyo mugwi wabo wakinye. Nzeyimana Olivier umwe muri abo amenyesha ko bizeye ko akamwemwe bagize ku rukino rwa mbere bazokagumana gushika batura igikombe cy'uno mwaka.
Genda ryohewe cyane kuri uyu mwanya, urabona yuko insinzi yari ryoshye cyane gose n'akajwi kagiye ngira vyumva. Uyu mwaka dutegerezwa kuduga ku yindi nivo kuruta uko twari duwe mu mwaka uheze. Kuba dusanze turi kumwe ndabateye intege nkuko bama babikora match yose bamenye ko ari finale no mu ndwiza kandi tuzoza gucya nyine. Ni tuzovuga ngo tuzokina nande cyangwa nde nawe tuzokina na Mutanga cyangwa iyo tubona umenga babona umenga iroroshye tuyifata nka finale. Twarabikoze mu myaka iheze n'ubu kandi turabyifuza kubikora kandi.
Mu zindi nkino zabaye kuri uwo munsi wa mbere w'ihiganwa, New Star yatsinze Kerne ku munota 85:68, Jimkana itsinda Target intamenwa yo mu ntara ya Ngozi ku munota 92:59, Dynamo yirahiye Karera Lions yo mu Rutana ku munota 91:48, Young Eagles Makamba nayo yatsinze Message Ngozi ku munota 63:58. Mu mupira w'amaguru naho ku ndwi ya 24 Atletico Olympique yatsinze Interstar bitsinda 2-0, ni navyo Vitaro yatsinze Magala Young Boys. Aigle Noir yatsinze Top Junior kime kubusa. Musongati yanganije na Rukinzi ubusa ku bundi. Bumamuru na Tigre Noir zaranganije kime ku kindi. Olympic Star itsinda Buja City ibitsindo 2-0, nayo Flambeau du Centre ikaba yagiye gutsindira Message Ngozi ku kibuga cyayo igitsindo kime kubusa. Flambeau du Centre yaciye ifata ikibazo cya mbere n'amanota 53, Bumamuru ni ya kabiri n'amanota 52, Vitaro ikaza mu cyondo cya gatatu n'amata 49. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Aha dusoreje aya makuru mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Abimugombwa na Mugambazi, abigisakura na Gishamvu, abinyanza na Nyantanga, mwese mukomere. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: ujya impaka n'impeshyi abazi ibigegaciye umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.